bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ironeza nchuti muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu isaha ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vya rino genekerezo bimwe bimwe mu vyo nabateguriye no munsi.
Iyo twayabuze umwana cyamaze arava mu ishuri adakora ibibazo byose rero bikama bipfa umwana agatangira kuzana kwa mu ishuri
hari abana baheba kubera ubukene kurimo
injara gucyo no kuri
aba ni bamwe mu bavyeyi bo muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi bavuga kukiko kiratuma abana babo baheba amashuri ku bwinshi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire ko leta z'umwe za Amerika isaba abanye politiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi kwirinda ico cose cuhungabanya umutekano, basaba leta y'u Burundi nayo kubahiriza ibwirizwa nshingiro kwijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu ntarengwa hamwe no gukorana n'akarere mu biganiro bigamije kuzana amahoro mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo biri mu cemezo cashikijwe n'abashingamateka batatu ba Amerika kuri no wa kabiri mu nama nshingamateka ya Amerika. Muri abashingamateka harimwo uwo mu murwi ukurikirana ivy'imigendranire n'amakungu hamwe n'uwo muri komisiyo y'agateka kazi na muntu, hamwe rero n'uyundi mushingamateka ari mu murwi uraba imigendranire na Afrika hamagara n'agateka kazi na muntu ku rwego mpuzamakungu. Mwe mashingamateka avuze ko ari ngombwa kuri leta ya Amerika igumiza amaso ku Burundi gushikaho leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo bitwaje ibirwanisho bahagarika bikugwa byo guhungabanya umutekano. Yongera saba inama ya ONU ijeje umutekano hamwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika kuremera impande zose kurondwira ngo haboneke inyishu ya politike ku ruhagarara ruvugwa mu Burundi kuva mwaka wa 2015. Ishami mpuzamakungu ya gateka kazi na muntu Amnesty International ryatangaje kuri uno wa kabiri ko uburayi bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu ryakozwe n'abategetsi ba Libya ku mpunzi n'abimukira bariko bagerageza kujabuka ibahari Mediterranee. Mu cegeranyo cayo Amnesty International yavuze ko amaleta y'i Buraya yashigikiye bikomeye ibikorwa bigayitse vyakozwe n'abasirikare ba Libya bakingira inkengera z'ibahari. Amnesty irongera ikemeza ko ibihumbi amajana vy'impunzi n'abimukira bashizwe mu mitego n'abategetsi ba Libya, imirwi y'abarwanyi hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu ku nyungu z'amafaranga. Iyo raporo iratomora ko abimukira barenga ibihumbi 20 bafungiwe mu bigo vyo muri Libya aho baburizwa igufa bakoresha ibikorwa biruhije ndetse no kwicwa bamwe bakicwa. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari we zitatu akaburungura vyacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze bakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara n'ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika. Abanyeshuri bagera kuri 40 bo kwishuye nshingiro rya Rubona ya kabiri turi muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke mu Burundi niwamaze guheba kwiga kuva uno mwaka w'ishure utanguye. Imvo nyamukuru n'ubukene bw'abigisha busanzwe buri muri iyo commune muri rusangi. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Cibitoke Diane Ndonse.
Amashure yo muri zone Rubona muri komine Mugina akenya bigisha bagera kuri 50 nkuko indongozi z'iyo zone zibivuga. Ubwo bukene bwabo bwatumye abayobozi b'amashure bikora kubakutsa kivi, abo nabo bagahembwa mu mafaranga avuye mu ntererano y'abavyeyi bayarereyeko. Ariko rero si bose bashoboye kuyaronka. Bamwe mu bavyeyi bavuga ko abana babo baheba kwiga bivuye kukuyabura.
Iyo twayabuze umwana cyamaze arava mu ishuri adakora ibibazo byose rero bikama bipfa umwana agatangira kujya arava mu ishuri.
Hari abana baheba kubera ubukene kurimo
injara gucyo nokore.
Nko ku ishuri shingire rya Rubona ya kabiri kuvuye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2017 ushira w'ibihumbi 2018 utanguye mu kwezi kw'icyenda abanyeshuri 40 nibo bamaze guheba. Nishimwe Claudette arirongoye avuga ko abana bagenda bagabanuka uko iminsi igenda yiyongera.
Abana twatanguranye umwaka nabo turiko turakorana ibibazo ubu abana baraheze kubera bwa buryo nyene bwabuze nta mafaranga ababyeyi bafise hari ubukene burarenze. Bamaze kubibona uko rera abana baca babagumiza muhira twege natwe abayobozi nabigisha tugakorana tukavuga ati none iki kintu tukigire gute. Turatubona yuko ari ingorane yiki y'ubukene mu miryango.
Uretse ubwo bukene bwo mu miryango indongozi za zone Rubona zivuga ko hari amashure abana batonda kwiga bakabura bigisha bikaba ngombwa ko bataha gutyo bakandurukiramwo guheba. Umunyamabanga wa zone Rubona Nsabiyaremye Eric avuga ko nubwo atagitigiri bararonka c'abanyeshure bamaze guheba muri iyo zone yose umurindi w'abaheba ari munini.
Ni kirekire kuko ntitwoshoboka tumenya igitigiri c'abana bamaze guheba amashure ubu uko bangana ariko biribonekeza ko bariko baragirempe barayaheba bitewe nuko iyo bagiye ku mashuri basanga ku ishuri ntabarimu bagizente bahari hanyuma bagace baheba amashuri ariko abavyeyi bobo barabarungika hehe ku ishuri. Ingora nuko babura abigisha umwana atonza akabura umwigisha aca yitahira akaja muhira.
Bamwe mu bayobozi bo mu mashuri yisumbuye bavuga ko bobo batamenya igituma abo baregwa babo baheba kwiga. Uko biri kose abavyeyi bavuga ko ari ingorane kuri bo kuko ataco baheza ngo bamare mu miryango. Umwe mu bahanuzi bo ku mutumba wa Rubona Sindimwo Yohani avuga ko baca baja mu ngeso mbi.
Abo bana bahereza amashuri ntibitworohera twebwe abavyeyi kuko abo bana ntibabigikunda yuko tushobora kubabwira ko ibikorwa byo mu rugo ahubwo baca baja mu gihe kiza akagera kuyerera n'ibindi bindi bajamo bidashoboka. Dusaba yuko leta yodufasha na cyane cyane mu kuturonza abarezi. Abarezi bamaze kuboneka natwe rwavye tucatworoherwa mu buryo gukurikirana nabo bana.
Abayobozi b'amashure bavuga ko iki kibazo cabigisha bama bagishikirije ababakurira mu ntara. Tumenyeshe kandi ko abigisha basanzwe bakenye mu ntara nka zose zo mu gihugu ariko kandi tukibutsa ko ubushikiranganje bw'indero ufise umugambi wo gusubiriza abigisha birukanywe abitavye imana hamwe n'abakukurutse basanzwe bari mu bongereje ubwo bukene. Mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Yane ndonse arakenuye tuvenga ho mu ntara ya Cibitoke duce dukubitira mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi nyene aho umushikiranganje w'umutekano Alangiyo Mebunyoni ariko aragendera iyo ntara. Ndi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyesha makuru wacu i Makamba Krisi Munezero. Amahoro Krisi ngaho i Makamba. Ni giki cazinduye umushikiranganje w'umutekano mu Burundi muri iyo ntara?
Intara ya Makamba ni intara ya mbere irungitsemo intumwa ya leta umushikiranganji yarangiye mu nyoni ajeje umutekano akaba yaraje kugira ngo asigure inkinyanyiro sasa zifuzwa gusigwa mu bwiza shingiro rigenga u Burundi.
Ni bande babonanye nawe?
Yabonanye na cyane cyane n'abajeje intwaro uheretse urongoye intara ya Makamba gushika ku bakuru b'imitumba harimo n'abajejwe n'abarongoye ubuzibu bukomakomeye hano mu ntara ya Makamba.
Hari n'inyanyuro zikomakomeye ziri mu mice itandukanye nimba ihari iyahe umushikiranganje yoba yasiguriye abo bariko barabonana kuvyerekeye iryo hinyanyurwa?
Ego izo nkinyanyiro umushikiranganje w'igisigura ziri mu mice itandatu ariko ibiri mikuru mikuru ni uwa mbere ni ujyanye n'ubwigenge bw'igihugu hakaba hariho kandi inkinyanyiro zifatiye ku gace akazi na muntu no guhanahana abafungwa. Yavuze kandi ni ibijyanye n'intumbero ya politiki kugenewe ubutegetsi bugomba gutunganirizwa mu gihe izo nkinyanyiro zokwemerwa zikata mu bwirizwa shingiro ry'igihugu. Hariho kugena ubutunzi bw'igihugu bitunganijwe aho bikaba bishyigikira cyane cyane ku kigega cya leta uko kijyaho no kugena gitunganywa hishinzwe akarere Burundi bisanzwe buhurikiyemo. Yavuze inyanyiro igira gatanu ni ijyanye no kugena Burundi cyo kwinjira neza na neza mu muryango wa Afurika y'ubuseruko inyuma n'inyamirenge n'amategeko y'urundi bagiye burashira ku mukono kugene rero urundi rwoza buga yakurikije cyane naho busanzwe bidahuye no kugene gihe gitunganye cyo goda muri burayareka ariho kandi inkenyero ya nyuma cyane n'ingingo zisogera hakaba harimo ibijyanye n'inzego kugene inzego yazavuye mu matora gihe gitasubirizwa n'izindi zibazavuye mu matora
hari muri abo bariko barabonana baragira ico bavuga kuri iyo kuri iyo mice itandukanye yagera babwira ibizo babiri muri iyo nkinyanyuro y'itegeko nshinga y'igihugu
ego aha abanyamakambari haba babadize ibibazo ariko ahanini ni bijyanye no kubadikiranza tsabatwa hamwe n'abakenyezi muri ibyo nkinyanyuro zishasha leta irikira irategekanya hari ikibanza cy'abakuru b'ibihugu baba batwaruye ikibanza baba bazoba bafite muri iyo nkinyanyuro z'ibizwa shingiro benshi ariko nababadije ibibazo byo kunganira na ko kunganira ibyumviro umunsi cyandangiri yateguye
Chrissy hariho abariko baravuga yuko hariho ni muce uvugwa ku bitegekanijwe guhindura ingene imigambwe n'abanyepolitike bakora ivyo hari ico umushikiranganje yabivuze nimba yabivuze yabitanze ko umuco nyabaki
Ego Diane hariho ibishyashya byashyizwemo muri iyo nyanyuro ziri kugira zirerekanwa hano imakamba hariho ikijyanye n'imigambwe n'ibyo ya bahabavuze na telefone yuko kubanye politike bigenga ko batazosubira kandi kugira bimwe bita inami nkuko twabibonye mu matora yahebye yuko mu gihe bo bigira gutyo baba bagize umugambwe naho utaba wemewe bavuze kandi ko atamunye politike adusubira kwemererwa kwitoza nk'umuntu wigenga atamaze n'ibiri buri imyaka ibiri avuye mu by'imigambwe hari ikindi kandi no kubwira bijyanye n'ibintu agate kazina muntu aho bavuze yuko hariho ingingo y'ikiyategekanywa yahindutse yerekana uburyo ibyaha byose bishobora guhanirwa hano mu Burundi umushikiranganji arangiye mu nyina akaba yavuze yuko iyo integuro rushasha itemerera yuko hari umurundi yo kugwa mu Burundi ngo agiye gucibwa urubanza mu masentere yo hanze
urakoze cyane rwose Chrissy Munezero urabandanya ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma Kanya turaza kubitira mu nama nshinga amateka y'u Burundi ariko harigwa integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri 2018 ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Rutana aho bamwe mu banyagihugu batunzwe n'urudandazwa ruto ruto muri commune Rutana babazwa n'ingingo yafashwe n'abajeje intwaro yo kubabuza kudandariza ku nkengera zibarabara ibindi kuri no nkuru na Alain Ivirankunda akwejwe rya Amerika mu Rutana
Aha ndi aho bita mu kiyongozi ku nkengera y'ibarabara rikuru ryinjira ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana hijya no hino yajyo abanyagihugu bahora badandariza ibiribwa n'ibindi nibakiharangwa uretse umuntu umwe ubona guma vandereza kuva iyo ngingo ifatwa n'abajejwe intwaro amezi abiri araheze abo banyagihugu bahora badandariza na kiro kibanza bavuga ko bayibona mwa gahotoro Severino Gakwavu numwe mubayaze n'icyo America
yakoreye baratuboneye ingingo yaje giturumbuka ni twari tubyiteguri ntibari bamanje ngo baduteguze batubwiye ati muri iminsi ingahe mu kwezi uku uye uzoza kubakura muri iki kibanza ibintu byacu bironekara kuko hari ibyo usanga bidashobora kumara iminsi n'ibyo usanga bishobora kumara iminsi umva nk'ibyo bitamara iminsi bishya byononekara ku buryo natwe dushya tubwira uruhombo kubera tutagifite ahantu tubidandariza ingingo y'agahotoro kuko iyo ushaka ko undi atera imbere biza nawe uramworoheza ukamuha ukamuteguza ati igihe kinaka iki kibanza turagikeneye nambari leta akavuga ati iki kibanza turagikeneye bishye bishiko kunyene byamwe bukunyene abarakabonera kuko tuba dufite ahandi twisumamo
abo banyagihugu bahora batunzwe n'urudandazwa bakorera ngaha mu Kiyongozi babandanya bavuga ko bibabaje kuba barirukanywe kandi bibyi ko atabibanza bafite mu isoko nkuru ya Rutana bakabona ko atagisivya ikigoyi kigiye kubamarira n'uruvyaro rwabo niyo nkuru abivuga yifatira kwa karorero
ko baguma batwiruka ko akoyarumba udufaranga aho rondo rumaze imaze tatironka umva nta kuntu wacuba cyabana uko bimeze nayo uko ubutumwa bwawe bimeze nayo cye ntangura kuzenda bararasi ndabura kunyemba baraje bakatwati mu bihe ngaho leta ntibemerera uko mu hakorera kwaro bahirije cyo turaherwa nakazi kawumbije kavanzwe mu bitu cy'ubwo mu kazi gato twaba turiko turakora
ico kibazo rero kugabo bakavuga ko bazaba bafata ingingo yo kuja kugariza mu biro vya komine kugira ngo baronswe ahandi bashobora kudandariza Filistira Nduwimana aha avuga ati
twebwe dutegekanya ko bo dufasha bakaduha aho dukorera twakwimvira ko twogenda ni komine kugira tubaze ico kibazo kumbe yuko bakidukundira twumvise inyishu tugaca tumenya kungene tuvyifatanye ikintu twifuza gushira imbere twifuza ko boturondere ibibanza dushobore kudandaza natwe dutekanye nk'abantu bato bato baradushimiza cyane rwose
naho bajejwe intwaro batashimye kugira icyo bavuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu amwe mu mashyirahamwe aharanira iterambere ry'abanyagihugu atumirira abo badandaza kwijukira kuja mu mashyirahamwe kugira ngo mugihe bahuye n'ibibazo mwene ivyo vyorohe kubavugira Juvenal Bizimungu arongoye urunaniko deep mu ntara ya Rutana
abantu sanga yuko aradandaza ku mabarabara n'andi ibarabara botse ibigori bagira utunu kandi bagashanga begereje amakiosk kwibarabara abadandaza turabahamagarira ko bose baba bari mu mashyirahamwe inyungu twe ko turarondera leta burya canke intwaro je twe turibaza naho ngari bibanza bashobora guca bashyiramo abantu bakavuga bati aba ni bashobora guca ahantu hariya kera bashobora kudandaza neza baba batanguye umurimo mwiza wo kwikorera utwabo nyine ihimiriza ko abantu ahubwo baca babiyungunganya bakubaka ku ruhande ahantu hameze neza umuntu arose udufaranga akagura ikibanza amakubaka neza gutyo akaca adandariza ahantu afitiye ububasha nibaza ko ico nico kica kiza kibashigikira cyane cyo bafasha gusumba
ibintu biruko mu gihe amakuru dukura mu isoko nkuru ya Rutana yemeza ko ibibanza bigaragara bigihari bagasaba ko bitohabwa abandi kandi bizwi ko hari umuce w'abadandaza bariko barajuragika mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ni umunsi wa gatatu ariko haba gusiganwa ku makinga byatunganijwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ariko arakurikirana iby'iryo siganwa Evariste uno munsi byagenze gute bikaba byaberehe
uno munsi Diane nkuko muvuze no munsi wa gatatu ariko harabahiganwa ryo gusiganwa ku makinga isiganwa ryo no munsi rya hereye muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba aho abanonotsi bazindukiye ku kiyaga Tanganyika kuraba amazi kiyaga Tanganyika kuraba ibyiza biri mu Burundi bavuye ngaho rero hatewe ibiti bitandatu ibiti byitiriwe ibihugu bitandatu bisanzwe biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko inyuma yaho buramatari b'intara ya Makamba gaji n'ukuri akaba cyatanguza iryo higanwa yavuye aho Inyanzarake abanonotsi baduka kilometero 101 bagana ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake turi mu ntara Gitega niho turi maginga ya Diande nimba muri kumuranyuma
haica hindutse mu gusiganwa uno munsi
uno munsi cyahindutse mu gusiganwa nuko abarundi batashoboye kugumya ikibanza cya mbere kuko ku munsi w'ejo bava mu gisagara cya Bujumbura bagana mu ntara ya Rumonge ni umurundi yari yabaye wa mbere uwo no kubwira Diane ko ari hagishika ubunyene yahavuye abu w'icenda no kugira yuko rero cyahindutse no munsi nuko wa mbere yabaye umuganda no kuvuga n'uwa kabiri n'umunyamahanga n'uwa gatatu n'uwa kane washitse mu kibanza cyiza ku ruhande rw'abarundi akaba yaje yashitse mu kibanza kigira gatanu hano rero aho turi ibukirasazi ibyo niko ndabona hariko abamwe bita massage kuba nonosi bahejeje gushika
urakoze cyane gose Evariste nziko banya nka tukuri kubandanya kuri kiriyo nkuru uraza kuyitubwira kubyo urambuye masaha ari imbere
na
Muna mashinga mateka y'u Burundi ariko arigwa integuru y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri 2018 huko nayo nabice ku masonga amafaranga leta ryo izokoresha muri iyo integuro yiyongerira ko ibice 4 na kwijana ugiranije nakoresheje muri 2017 naye amafaranga yitezwe kwinjizwa mu gihugu harimo n'imfashanyo yiyongereye ko gushika ku bice 6 kwijana ugiranije no yo bari bategekanije kuzokoresha muri 2018 iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyu Inguri mwe yo mpunzi z'abarundi ku mugoro wa uno wa kabiri abarundi bahungiye I Kigali mu Rwanda barahuriye hamwe kugira ngo basabire ababo bagandaguwe itariki 12 z'ukwezi kwa 12 nyene umwaka wa 2015 mu gisagara ca Bujumbura umenyesha makuru wacu Désiré Hatungimana ni we atubandaniriza ino nkuru
Aho ni misengero rya Kristus iremera mu gisagara cha Kigali ahariko habera igisabisho cyo gusabira abarundi bagandaguwe tariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015 inyuma y'ijoro rimwe gusa umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho uteye amakambi amwamwe mu gisagara cha Bujumbura umwe mu bari bitavye icyo gisabisho aremeza ku mutima wo guhariranira ataho waroye naho ingorane zabaye mu gihugu ari nyinshi
icya mbere cyo muri iki gisabisho twaje mu nkuka ya misa kugira ngo twereke imana abacu bapfuye bazira akarenganyo hama bikaduha icizere kuko kuzimbere y'imana tuyibwira ibiri mu mitima yacu kugira ngo imana izodusubize mu gihugu cyacu cy'u Burundi
umutima w'ikigongwe naho mwabuza abanyu uracariho
uracariho kuko ntawo kubahikira ku nzigo canke ku shavu turaje imbere y'imana kugira ngo niyo yonyene ishobora kutuyobora ingene twoshobora gushika iyo tugomba kuja nayo inzigo ntiyubaka ishavu ntiyubaka
murizeye guhariranira
guharira ni kimwe ariko twifuza ubutungane ubutungane bumaze kuhaja niho umuntu ashobora guharira
hunja imakire icegera cy'urongoye impunzi z'abarundi ziba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda amenyesha ko gusabira ababo bimaze kuba umugenzo ku mpunzi z'abarundi arahanura impunzi eka n'abarundi muri rusangi kwirinda umutima w'amacakubiri akizera ko ubutungane nyabwo ari bwo buzokiza Burundi
impanuro notanga hanini no gukura mu mitima yabo iyo mubabaro bagashira imbere ivyumviro vyiza bagashira imbere inguvu bafise bagashira imbere urukundo ntidusubire mu tudumbidumbi ntidusubire mu macakubiri yatumye duhunga ikindi no hanura niki nuko umuntu wese atwumviriza umurundi wese atwumviriza ari ngaha n'uri mu gihugu dushira imbere duharanira ubutungane ubutungane buhana ubutungane butunganiriza bose niho tuzova muri rihori hori rituma habamarira mu gihugu cyacu bigatuma n'abantu bati gihugu bagatata ivyizero tugaheza tukazoheza tukifuza kuzoba mu gihugu ejo cyiza kirimo amahoro kirimo n'urukundo
ubwo butungane harabarundi batari bake baburindiranye igishika cinshi kugira ababahekuye bahanwe Dieu Donné bashirayishize arongo y'urunani rwo bashingwa manza baburanira imijyango yabuza babo mu ngorano Burundi burimwo amenyesha iyo mijyango ko bitebuke bazotunganirizwa
imijyango yabuze ciza yo gumana mwizero mu kurondera ubutungane kuri uno munsi twarungisa amadosiye ashika 60 harimo abatari bake babuza abantu muri ico gihe abavyeyi bakirindiriye ko abana babo bagaruka batazi ko bapfuye nuko bakiriho bapfanye intuno n'agahinda rero igikuru su kwihebura ahubwo no kugerageza kurondera ubwo butungane tugakoresha ubutungane mpuzamakungu ejo buzoheza bwunganirwa n'ubutungane bw'u Burundi nibwamara gusubirwamo ko na matohoza yamaze kugurugwa na sentare mpuzamakungu yirahe itanga icizere ku bantu bose bakorewe ibyaha I Burundi
umusaseredoti yasomye iyo misa yo gusabira abarundi bitavye imana kuri iyo tariki n'abandi bahitanywe n'amagume u Burundi burimwo yasavye abitavye icyo gisabisho kurandurana n'imizi umutima wo kwihorahorana bakizera ubutungane buva ku Mana kuko ari bwo butarenganya. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana arakenuye mukanya isase ni kiganiro camagara y'abantu. Itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu no mwaka leta y'u Burundi yatangaje ku indwara ya malaria ari kiza. Ico gihe mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yatumiye mu kiganiro camagara y'abantu ambassadeur Albert Mbonerane amubazaho ishirahamwe arongoye Aluma Burundi rishinzwe kurwanya malaria rigeze mu gikorwa co kurwanya iyo ndwara. Muri ico kiganiro umushinga ntaye Mbonerane yatanguye avuga ico iryo shirahamwe giwe rikora.
Icyo shyirahamwe Aruma Burundi mu Gifaransa Action de lutte contre la malaria ni ishyirahamwe twashinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri dufatiye ko muri icyo gihe malaria yari imeze nabi, hama tukumva ko hari abantu benshi bakuma bapfaca tugira tuti nawe ntawe ushyiraho ishyirahamwe rizasemeza kugira ngo abantu ntibabandanye bicwa n'iyo ndwara, na cyane cyane yo kugiye mu migambi y'igihugu ibyo bita bya politike ibyerekeye amagara y'abantu bamavuga yuko iyo ndwara ya malaria ariyo ndwara ya mbere yica abantu ku isi no mu Burundi harimo. Hanyuma rero tumaze kuvuga turafasha tuvuga tugira gute dufasha abakene, aho novuga yuko twafasha cyane n'ishyirahamwe ry'Abadage ryitwa Action Medeo ryaduha imiti ama tukashobora kuyiha abanyagihugu kuko igihe nticyari cyoroshe. Hanyuma mu nyuma turagira tuti none ko turonka imiti n'imfashanyo tugasanga turiko turafasha ibindi bigo bivura, ntibyoshoboka yuko twe dushyiraho ikigo gishobora kuvura indwara ya malaria gusa kugira turabe ko twafasha abanyagihugu. Urumva rero kuva mu mwaka w'2004 twashobora kubona imfashanyo turugurura ikigo cyo kurwanya malaria kikiri kwa Francisco Yasize, hanyuma rero twaza turikora ku bantu bakadufasha. Icyo kigo mu bisanzwe kiri mu Kamenge twakira abantu twavuga ko ari abantu aho nikora bafite uburyo bukeya kugira tugire tuti ntihagire umuntu yicwa na malaria ngo ni uko ari umukene. Tugiye turonka imfashanyo rero twashoboye kuza turakira abana batarashika imyaka 5 ku buntu ati amafaranga tubatse, umuntu arenze imyaka 5 n'irenga nawe ajye kwivuza aratanga amafaranga $400 kugira ngo yerekane ko nawe ari karafashe kuko icyo kigo barinda gutegera ko ari kwabo icyo twakwita mu Gifaransa contribution. Hanyuma rero tumupimye tugasanga arwaye malaria akeneye imiti, hari imiti y'ubwoko bibiri, hariho umuti witwa artesinate mudiakine wo turawuhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko n'imfashanyo itangwa na Fomondiane, ariko dusanze ari umuntu afite indwara ikomeye ya malaria akeneye kinine, aho nta mafaranga tumwaka uwo muti aronka ku buntu kuko usanga hari abantu benshi badashobora kuronka amafaranga yo kugura uwo muti. Hama rero twaragiye turakwira mu gihugu twigisha dusigura ingene malaria yandukira abantu bivuye ku mibungore icyo bita mu Gifaransa anophere, hanyuma tukaca ku maradiyo twagira gute, hanyuma kandi turabaha iminota yuko bubungabunga ibidukikije.
Bwana Mbonerane, mumaze imyaka itari mike mufunguye icyo kigo munashyizeho uburyo bwo kuvura abantu, ubu noneho nihe mubona hakwiye gushyirwa ingufu mu kurwanya malaria mu Burundi?
Ibituma hari malaria igenda yongerekana ubu hariho n'ibyigwa byamaze gukora byerekana yuko atagikozwe malaria ishobora gukwira Burundi bwose mu myaka iri imbere. Tugiye turaba ingene ihindagurika ry'ibihe bigenda bikomera ugasanga ubushyuhe buraduga, uko buduga bituma imibu ahitashobora kuba ubu itanguye kuhamenyera. Hanyuma ikindi nacyo ni uyu muceri wakwiragije mu gihugu, urumva n'iterambere mugaye iterambere rica rituma amazi ajya areka mu miceri atuma imibu ironkaho itamagi ugasanga rero imibu yabaye myinshi rwose. Birashobora gushika yuko usanga iyi kinine kubera ko batayitanga ku buntu umuntu w'umukene bamubwiye ngo ajye kuwigurira ugasanga arawubutse, muri icyo gihe bica bigorana. Hama ugasanga imisegetera babahaye ngo bakoreshe ntibayikoresha by'ukuri nk'uko bikwiye, n'iyo miti aronse ugasanga ntariko arayifata ku rugero abaganga bamubwiye. hagira uwundi muntu agwara mu muryango agacigira ngo rekanda kugabaneze ndafise umuti apfa kumuha ntamenye ko ari malaria ko ntegiye kwipimisha hanyuma nawe urumva uwo muti ntawuhejeje urumva rero wa mubiri wiwe ucugira ingufu nke
niho havamo ibyo mu kinyarwanda twita ubudahangarwa
Nuko rero yari umushinga ntaye Albert Mbonirane kuri mikro ya ejo ni mukankusi bagwanira kuri malaria yabaye ikiza mu gihugu cyo Burundi hakari nabo duce dusozera ko kina kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze mwatwumviriza mu inga bw'ivyuma yari Innocent Kimenyi ari kumwe na ingenieur Joe twemye twivurije kuranirwa yani nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye